VOA.
Thank you.
Urakoze Rosine kuri aya makuru nshuti rero hayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turi no kuri Facebook ijambo ni Radio Yacu noneho mu karere k'ibiyaga bigari abatuye umurenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano wabo zishingiye ku butaka kuri uyu wa kane abo baturage bongeye gutangaza ko ubwoba burushaho kwiyongera umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa adufitiye inkuru
ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo amakuru yageze ku Ijwi rya Amerika ku inzego za gisirikare muri Rubavu zataye muri yombi bwana Oscar Ukundimana wo mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Rubona zira kwanga gutanga ibyangombwa by'ubutaka amakuru yavugaga kuretse guta muri yombi yufatwa nka kizigenze wabinangiye abandi bakubiswe nabo basirikare nibibazo bishingiye ku masambu bifata umuzi mu 1959 hagati y'umuryango wa Munyegomba wahungiye muri Kongo wase barabenga ugasigarana amasambu yawo aya ni amasambu baburanye mu nkiko umuryango wa Munyegomba uratsindwa urubanza ruba n'itegeko ariko bahagarariye ubutegetsi rubavu bavuga ko habonetse ibindi bimenyetso bishya kuri uyu wa kane Ijwi rya Amerika igera Nyamyumba abaturage bayihamirije ko koko abasirikare babakubise
maguru yanjye yombi dore gikomere cya mbere iyi ni botini bankubise ikindi gikomere cya kabiri aho habyimbye uri kubibona iyi ni indi botini bankubise
ni bande bagukubitaga
umusirikare w'umukaporal ufite vibe ku rutugu
kubera ibyabaye kandi n'ubusanzwe bitari bishya kuri aya masambu rubanda bakangaranye bwana Frodwari Nderera Imana ni mukuru wawe ukunda Imana uri mu maboko ya polisi igitsenyi
umwuka ukumeze umuturage wese ufite isambu muri aya masambu niyi saha ne wamuhamagara ntago yapfa kukwemerera ubu ngubu nanjye kuba nemeye gukora iyi speech n'umuvandimwe wanjye sinamutererana
ku murongo wa telefone navuganye n'umwe mu baturage bafite amasambu ubutegetsi busaba kuyasubiza ambwira ko yihishe kandi ataraye mu rugo iwe atinya ko nayo yabonezwa mu buroko mubaze igihe ateganya kuzamara mu bwihisho
nzakomeza kwigisha mbere yo byerekera mana iri imbere niyo sinakubwira ngo ni kugenda ryari kuko byeze bibahejo
none niba aba baturage basabwa gutanga ibyangombwa by'ubutaka ubutegetsi buvuga ko atari ubwabo biteguye gupfa kubirekura
ibyo byangombwa by'ubutaka ntabwo twabibahereza kuko niba urukiko twaraburanye tukabatsinda bakagombye gutegereza ni wenda bakazagaragaza ibimenyetso byabo bavuga ko ibyo bintu ari byabo batukazabyakwa n'amategeko ntabwo aribo babitwaka uko biboneye
barasaba kurenganurwa
turabiza abanyamakuru nta burenganzira mufite bwake muri kibazo runaka ariko mwadukorera ubuvugizi leta ikagerageza igakemura kibazo itabogamye
Ku itariki ya 24 z'ukwezi gushize kwa 11 nibwo inteko y'abaturage iyobowe na Meya Jeremy Sinamenye wa Rubavu yategetse ko abaturage bazasubiza amasambu ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2017
tariki 20 buri wese azaba kuyemo imyaka
azaba arimo guhonya nyakuba wa Meya
none no mwanzu nibitagenda uko uzaba gifite mu imyaka tari yakuramo tuzaba rubukoti tuzabara ngo guhera ku itariki 21 guhera ku munsi wa 21 kwa mbere ubusa hinze bwa kodeshwa ngashi
iyi ni imyanzuro itarishimiwe na busa abari mu masambu baravuga ko impamvu ubutegetsi bwabokeje igitutu ari amabaru wabandikiye huti huti zindi nzego mu nzego bandikiye harimo intara y'uburengerazuba ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda n'ibiro by'umukuru w'igihugu bigaragara ko byashyize umukoro kuri iyi baruwa bigaragaza ko biyakiriye ku itariki ya mbere z'uku kwezi izi nzego zose kandi nta na rumwe rurasubiza kwahamagaye Meya Sinamenye wa Rubavu kenshi gashoboka kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba yewe ntiyanasubije n'ubutumwa bugufi twamwoherereje tugeze mu biro by'akarere ushinzwe itangazamakuru yatubwiye ko Meya adahari hafi aho hari Madame Marie Grace wampaye izina umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ariko ushinzwe itangazamakuru yabanje kutubwira ko ibibazo uyu mutegetsi atabivugaho imbona nk'ubone na Madame wampaye izina yatubwiye ko ananiwe mu mutwe dusaba kwegera ushinzwe itangazamakuru mu karere akamudusabiraho randevu ku wundi munsi ushinzwe itangazamakuru yamusanze mu biro bye nyuma yaho basohokaniye bava mu biro vice mayor wampaye izina yaduhakaniye hamwe avuga ko ibintu byatangiwe na mayor atapfa kubyinjiramo kandi mu nteko yafashe imyanzuro ya nyuma Nyamyumba yari aharanatanga inyunganizi ahandagaragaza ko kuba hari uwafunzwe ntabyo azi byabaye cyo kimwe no kubashinzwe ubugenzacyaha mu karere ka Rubavu ku murongo wa telefone dushaka kumenya ibyo bwana Oscar Ukundimana akurikiranyweho nabo batubwiye ko bagiye kubikurikirana nyuma inshuro twongeye kubahamagara zose ntibongeye gufata telefone hari amakuru k'Ukundimana yabakurikiranyweho icyaha cyo kugumura rubanda no kubangisha ubutegetsi n'icyaha cyo kubiba amacakubiri muri rubanda Umva ibyo Madame Vestine Nyiraneza umugore wa Ukundimana yadutangarije tugihura avuye kureba umugabo we kuri polisi.
Nuvuga ngo nabiriye bamushyizeho n'ukumubeshyera. Kugumura abantu se kuri leta gute batumiza inama bakajyayo bakora buri kimwe cyose yabagumuye gute. Nuvuga ngo ibyo ngibyo ni ugupapira, ni ugushaka kumuhamya amakosa adafite kugira ngo babone urwitwazo b'abaturage basigaye hasi bagira ubwoba batitire.
None ugeze kuri polisi se bakweretse umugabo wawe?
Bamunyeretse ariko navuganye na polisi ariko se bwana na bashira mu idirishya mukareba ugahagarara ntabwo mamwemereye kuvugana ukoresheje ni siri ntoki bazica
akabagira ubusa ijwi rya Amerika irubava mu burengerazo bwa Rwanda.
Urakoze Eric bagira ubusa kuri iyi nkuru.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Tujye noneho mu Burundi aho umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi Benjamin William Mkapa kuri uyu wa gatanu asoza uruzinduko rwe rw'iminsi 3 yagiriraga mu gihugu. Yabonanye n'abanyapolitiki batandukanye n'abandi bose barebwa n'ibibazo biri mu Burundi. Mugenzi wacu Eroje Wirikaneza afite inkuru irambuye.
Ahejeje kubonana n'umuhuza Mkapa, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yashikirije ko anejerejwe cyane no kubona William Mkapa ashitse mu Burundi kwirabira uko ibintu bimeze. Evariste Ndayishimiye yavuze ko yamumenyesheje ku mwizerano wagarutse hagati y'Abarundi bitumwe n'ibiganiro byatunganijwe hagati mu gihugu n'umugujejwe ibiganiro Sendeye. Ariko urongoye Sende David damenyesha ko gushikwa abantu bose baronderwa n'ubutungane bw'Uburundi batemerewe kuja mu biganiro.
Birumvikana yuko umuntu arondegwa n'ubutungane mu Burundi ntashobora gushaza kuganira mbega yo baganira ingena hanwa wewe woheza kwica umuntu cyangwa guturira umuntu abona ugacuza kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro by'ingeno mpana novuga ico gihugu cyo cyakibaho kitagira amategeko. Abo rero ntacyo dufise twovuga na kindi kandi bazi neza ko bakoze ikibi kandi bariko barondegwa n'ubutungane. Hanyuma abandi bose bari hanze twebwe turavuga tuti bose kuko ibiganiro ntibishobora gukuramo numwe. Abari hanze bose bazi ko batarondegwa n'ubutungane twebwe tuvuga tuti nibaze bose twumvikane kugira ngo Burundi bwacu tubwubakire hamwe. No kuvuga yuko rero uvuze ngo nibande urumva yuko badahegwa n'ubutungane twebwe bose dushaka baje mu biganiro nka kujya no ngaha hagati mu gihugu duhora tubigira.
Mukapa yanabonanye kandi n'abaserukira ibihugu bya Buraya mu Burundi. Laurent Dolausa aserukira Ubufaransa Bujumbura yavuze ku izina rya bagenzi be bava mu bihugu bya Buraya. Dolausa asigura ko ingendo yaranze Abarundi y'ukumvikana berekanye aho basinya amasezerano yari ushitegerezwa kubandanya bagenga.
Nous avons apporté à monsieur Mkapa notre plein soutien car l'Union européenne est derrière les efforts de la médiation internationale.
Agirati twemereye président Mkapa ko tuzomushigikira kuko umwe bwa Buraya uri nyuma y'utwigoro twamakungu mu biganiro bihuza abategetsi b'u Burundi n'abatavuga rumwe nabwo bari hanze y'igihugu. Hategerezwa kubaho umwumvikano, umwe wese ategerezwa kugira icyo ahevye. Atamwumvikano nta muti w'ingorane za politiki uzoboneka. Izo nazo nizo ntandaro y'ingorane zose ziri mu gihugu. Ingendo y'umwumvikano yaranze Abarundi yarusha isa n'iyazimanganye kandi ni ngombwa bisubira kuboneka.
Heureusement, en apparence, était perdu et il est absolument essentiel de le retrouver.
Ndayishimiye anasanga atakigongo cy'imfata kibanza gishoboka kuri abo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015.
Wewe wasigurira ingene waheza kwica umuntu ngacuvuga ngo nshaka igikongo cy'imfata kibanza. Je niyumvira yuko iby'imfata kibanza byaraheze cyari gihe twari mu ngwano mu kuyisohoka hari ivyo twahaye wa mugwi ujejwe kumenya kuri no kurekuriranira muga ntawe twigeze tuvuga yuko uzosubira kwica azocaronka ikigongwe cagateganya mu kurindira aho twoca tugira imigwi ibiri yo kumenya kuri no kurekuriranira naho nyene mu mwaka uza naho tugasubira uzogira ivyubwica y'ubwose acavuga ati nkeneye ikigongwe cagateganyo nubundi akica nkeneye ikigongwe cagateganyo umva twagarukira majaye ico gihugu twatuvuze tuti iki gihugu kitagira ubutungane ahubwo ntikiba kikibaho kandi hariho nabishaka yuko kibigiye kitagira ubutungane kugira ngo umwe wese azarihanira ofisi igikenye abari wagira ijambo
mugabo agatonwa rwasa ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abona ko atagidashobora kwihanganirwa kugira ngo Burundi bwogorore
umunyagihugu hageze aho yumva ko yogumuka nuko abariho agahaze kuko uyu munsi tuvuze ngo ibiganiro bibe hagati y'abamwe n'abandi habe n'abandi bakumigwa ni hahandi tuzokwama dusubira kukabaje nde ni kuki tutogira uwo mutima wo kumva yuko twihanganiranira two baduciriye imanza abantu kandi batanaburanye sibwo bwa mbere abarundi babavuganye mu minsi yahera ngira ngo kumbure nuko amabombe ariyo ari karayaga mugabo naho nyene hariho imanza zari mu masentare n'ibindi ngira ngo no mu masezerano kugira ngo turonke naka gahenge n'abari bahunze bamwe n'inyuma y'amasezerano ashe kuza mu bari ku butegetsi uyu munsi nuko babanje guhana ibintu by'ikigongwe cifata kibanza ibyo bise immunité provisoire ni kuki none ivyo bitotubira icigwa tukaraba ku neza y'u Burundi ko tworengera ivyo byo byaratubabaje gose abarimba baragize bakagira ngende kugira ku data data wanje none ntivyabananiye ntibananiwe ntivyahize ubu kindi ndi ntidwe kurondera inyishu ukuntu noneho kuko icyo ni kimenyetso yuko hari hingorane zari zihari
mu gitondo cyo kuri uyu wa kane Benjamin William Mkapa yari yakiriwe na president Nkurunziza ariko baganiriye mu ibanga ibyo bavuganye ntibirashirwa habona ariko bamwe manye politike babonanye bavuga ko Mkapa yifuza ko ibiganiro bibera hanze y'u Burundi byosubira gutunganywa mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje Burikaneza urakoze turacyari mu Burundi amasezerano hagati y'abarundi bishobotse akarangira hashingwa leta y'agateganyo yayashyira mu bikorwa ibyo bivugwa na Tassien Sibomana umudasigana wa Iprona utemera leta y'u Burundi yabivuze nyuma y'umubonano yagiranye n'umuhuza w'abarundi inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga
Mu mibonano umuhuza w'abarundi yagiranye n'abatandukanye kuri uyu wa gatatu yashikirije ko yifuza ko ibiganiro nyezina hagati y'abarundi yotangura mu kwezi kwa mbere kumwakuza bikarangirana n'ukwezi kwa gatandatu ariko Tassiano Sibomana umudasigana wa Iprona atemera ubutegetsi bwa CNDD-FDD avuga ko ico kiringo umuhuza Mkapa yihaye ari kirekire
ubwa mbere aho twamubwiye ko ico kiringo batanze ari kirekire cyane kubera abarundi bararusha baruhishijwe n'ubwicanyi gupfungwa guhunga inzara n'ubukene bitewe n'uko amakungu yaduhari ivomo abahora bafasha Burundi batakibufasha icyo gituma rero kubera ibyo byose bikenewe ko ibyo biganiro byonyaruka ubwire inyishi togwe abarundi basubire kuryama basinzire hanyuma haboneke inzego zoba zizigiwe n'abarundi n'amakungu azotuma awe makungu agaruka agashira gufasha Burundi abarundi bakava muri ubu bukene Nisho gituma twabwiye cyambere ko ibiganiro byonyaruka twe tuti mu kwa gatatu byohera.
Uwo munyapolitike atavuga rumwe na leta ya Petero Nkurunziza ashikiriza ibyo babiri muri aya masezerano hamwe bikunze akaboneka Tassiano Sibomana asaba ko muri aya masezerano hoba harimwo ibyo byasezeranywe yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ikindi Tassiano Sibomana asaba nuko muri aya masezerano hoshirwamwo ingingo itomora neza ko hazoba leta mfata kibanza izo yashira mu ngiro.
Icanye magize bagisiga gihambaye no kumvikana kuri izo nzego ingene zaba zimeze kugira ngo zizigigwe n'abarundi bose zizigigwe n'ayo makungu zikurikiza amasezerano ya rushanike zibe zifata kibanza ziba zitwa gute mugabo zizigigwe nabo bahora bafasha Burundi kugira basubire gufasha hanyuma zitegure inzego zizova mu matoranyo izina yemewe yakurikije amategeko yakurikijwe n'ibirabwa byose kugira ngo amatora yemegwe n'abarundi mbere n'amakuru
bitekanijwe ko muhuza arangiza kwakira kuri uno wa gatatu nyene abegwa n'ikibazo cy'u Burundi ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze kuri iyi nkuru tukivuga ku ruzinduko rw'umuhuza w'abarundi Benjamin Mkapa hasoza uyu munsi mu Burundi abo mu runani Senared rugizwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta mu Burundi bavuga ko igihe umuhuza yihaye cyuko amasezerano yaba yagezweho ari kinini Jeremy Minani komiseri ushinzwe itumanaho mu runani Senared yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema Gana Minani yongeye ho ko umuhuza yamaze kubamenyesha ko azabonana nabo mu gihe kitari cyakure.
Turamwiteze ibiro vyo byatumenyesheje ko ni amara kuva Bujumbura natwe azoheza kaza kuturaba abanyepolitike nabandi bose batavuga rumwe na leta bihanze igihugu. Ngo turamwiteze ntituramenya ariko itariki azoza kuturabira.
Amakuru ava mu Burundi nuko abanyapolitike benshi ngo bakomeje kumusaba ko ibiganiro byakwimurirwa mu Burundi aho kugira ngo bibere hanze y'igihugu. Mwebwe nka SNLD muhagaze he kuri icyo cyifuzo cy'abanyapolitike bari mu Burundi?
Abanyapolitike b'i Burundi bakomeje kumusaba ko ibiganiro byo kwimurirwa mu Burundi n'abategetsi n'abashigikiye wa mugambwe uri ku butegetsi. Twebwe aho twamye duhagaze kuva kera nuko ibyo biganiro bigomba kubera hanze y'igihugu kandi umuhuza akaba uwa EAC. Noneho iyo biganiro byagomba gusubira i Burundi n'umuhuza ntiyagomba kwirwaraje i Burundi, yari kwihoza Abarundi bakabyikorera. Ku bwacu rero itahukanwa ry'ibiganiro mu Burundi byosigura ko ibiganiro bihagaraye, noneho bigasigura ko ata muti wingoni Burundi uzova mu biganiro.
Bwana Jeremy Minani, itangazo riherutse gusohorwa n'ibiro by'umuhuza ryavugaga ko mu biganiro arimo kugirana n'impande zitandukanye zirebwa n'ikibazo cy'u Burundi harimo kubagezaho icyerekezo cye nuko yifuza ko ibiganiro byarangira, akavuga ko yifuza ko mu kwezi kwa karindwi umwaka utaha haba hari amasezerano yagezweho. Ese mwebwe mu runani rwanyu iyo ntego y'umuhuza muyivuga hiki?
Ku bwacu ni gihe kirekire cyane kuko umenga ntanezwe amabi ariko arakogwa mu Burundi, umenga ntariko arihutira kubona ingorane Abarundi bashise. Twibukanye ko ibi biganiro byatanguye kera heza amezi 15 bitanguye, ariko turabona ko bigenda byitonda. Ariko ko avuga ko gushika mu kwezi kw'indwi yoba muti, reka tumuhe uwo mwanya, ariko twebwe ku ruhande rwacu tuvuga tuti nyabuna uwo mwanya ni muremure, naho twebwe turi ngaha tumwemerera gukorana nawe tukamwemerera gufasha gutora umuti. Hariho n'urundi ruhande wa leta iri Burundi rutemera ibyo biganiro, bikagaragara rero yuko naho umuhuza yihaye icyo kiringo kugira ngo ashike kuco yiyemeje bigoye. Nyabuna nyabuna tuzi ko hariho uruhande rumwe rwanka ibyo biganiro, ahubwo tukabona ko icyo kiringo gishobora gufasha bwa butegetsi bw'i Bujumbura kubandanya butsimbatara noneho bubandanya buhonya nabo bose basigaye batavuga rumwe nabwo. Ku bwacu rero icyo kiringo kirateye amakenga ku mbo zibiri, kubera umuhuza yihaye ikiringo kirekire. Ku mbo ya kabiri ni uko umwe mu baganira ariyo leta y'i Bujumbura n'ubitaremera ibiganiro ugera akazi kanini k'umuhuza muri uru rugendo yagize, twibaza ni uko yoshobora kugondoza iyi leta y'i Bujumbura kugira ngo yemere ibiganiro. Niho n'icyo kiringo yihaye ishobora kugira icyo kivuyemo.
Bwana Jeremy Minani, komiseri ushinzwe itumanaho mu runani SNLD, turagushimiye cyane kano kanyu hahera Radio rya Amerika.
Ndabashimiye nanjye.
Bwana Jeremy Minani, komiseri ushinzwe itumanaho mu runani SNLD, mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema, turabashimiye.
Uruhagarara.
Rahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikuraga tw'imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufiye tatwese.
Banirumve ko.
Unje kwisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Byongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko urumusore ko nanje nkaho murengero. Mafu.
Nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Ijwi rya Amerika ribageza ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe hevi aturuka mu mugwi w'abagwanyi ba leta ya Kiislamu batazira ISIS canke Daesh yaraturikije umuduga wuzuyemo amabombe aho wari ku nzira ija ihila muri Iraq yica abantu 180 yongera komeretsa abandi batari bake. Leta zunze ubumwe za Amerika ziranegura zivuye inyuma icyo gitero cy'iterabwoba. Benshi mu bishwe muri icyo gitero bari batahutse bava mu gisagara cya Karbala guhimbaza iminsi ntagatifu abayisilamu b'abashiya bita Arbain. Ugo rugendo rutagatifu rukaba ari ubwo kwibuka umumaritiri w'abayisilamu b'abashiita Imam Hussein. Buri mwaka abo bashiita amamiliyoni n'amamiliyoni basidukana niyonka baja mu bumanuko bwa Iraq mu rugendo rutagatifu ruzwi ku isi nka rumwe mu ngendo ntagatifu zikomeye kurusha no gwitwa haje intagondwa z'abayisilamu b'abasuni nk'abagwanyi ba leta ya Kiislamu kumwe n'umugwi wamyeho imbere yaho wa Al-Qaeda muri Iraq ukunze kugira ibitero ku bayisilamu baba bari muri ugo rugendo. Leta zunze ubumwe za Amerika irahojeje imiryango y'ababuza babo n'igihugu cyose muri rusange kubona gihanzwe n'ubwo bwicanyi byibonekeza ko bugamije gukokeza intambara z'amacakubiri muri Iraq. Leta zunze ubumwe za Amerika zirabandanye gukomeza ubucuti bwayo n'abanyagihugu ba Iraq na leta yabo. Icyo gitero kikaba kigiye gutuma Amerika ikomeza imigambi yayo yo kugwanya umugwi w'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Amerika irongeye guhoza imiryango n'abagenzi babuze ababo muri icyo gitero. Ubu bwicanyi na kandi karorero k'ukuntu abagwanyi ba leta ya Kiislamu badasonera kiremwa muntu bakaba kandi bashira ingufu mu gucanishamo abanyayiraki. Imigenderanire ya Amerika n'igihugu cya Iraq kumwe n'abanyagihugu bacu bari imbere ku rugamba ruriko ruragwanywa ku rwego rw'isi yose ni ntanyeganyezwa. John Kirby, umuvugizi mu bushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga, avuga ati Amerika ifise imigenderanire myiza n'abategetsi ba Iraq. Akavuga kandi ati twariyemeje kubandanya gufasha abasirikare b'icyo gihugu mu bikorwa byo kugwanya leta ya Islam mu ntumbero yo gushengeza abakora mabi yose atagira izina.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Uwashyize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Karara Animase, amakuru umwe yagejweho na mugenzi wanjye Rosine Munezero kuri mikororo mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nkambifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.